Yaga mukenyezi ni kiganiro kituyagira kubijanye n'ubuzima bw'umukenyezi n'umwigeme mu buzima bwabo bwa minsi yose. Yaga mukenyezi ni kiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na Radio Inzamba agateka kawe ifatikanije na Television Renaissance.
Yaga mukenyezi
turi kwigenekereza rya 25 kwezi k'umunani mwaka w'2020 kiganiro ni yaga mukenyezi icuruna ni gwa Radio Inzamba na Television Renaissance. Kino kiganiro mugishikirizwa na jawe nyene Josine Kaze umenyesha makuru wa Radio Inzamba mfadikanije na Olivia Gakima umenyesha makuru wa Television Renaissance. Ndakuramukije Olivia.
Amahoro neza Josine, mugihe hasigaye iminsi mike ngo amakunga ahimbaza umunsi wahariwe kuzirikana babugwa irengero aho akazuba ari ku itariki ya 30 kuno kwezi. Twashimye kuganira ku byerekeye ingene abakenyezi babyifatamwo kugira babandanye babungabunga urugo mugihe abagabo babo baba batagihari ngo bafashanye nkuko biba bitegerezwa.
Aha yego cyane Olivia, ni naco gituma muri kino kiganiro tuza kuba turi kumwe na Godebert Akizimana mukenyezi wa Jean Bigirimana umenyesha makuru y'ikinyamakuru iwacu yabuzwe irengero kuva itariki ki 2022 ukwezi kwindwi umwaka w'2016 n'ukuvuga imyaka 4 iraheze hamwe na Nadine Niyongabo muhinga mujanye n'imibereho y'abantu muhinga bw'ivyuma naho turi kumwe na Jospin Duimana.
Mu nkundire twumvise kano karirimbo akanya gato hama tubandanye na kino kiganiro cacu bagamo kinyizi. Mu mwaka w'2015 mu gihe cyo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza hambavu y'abahungiye hanze y'igihugu n'ababandanya kwicwa abantu atari bake barabuzwe irengero kandi n'ubu bikiriko ku bwishyirahamwe Fokode hamaze kubuga irengero abashika igihumbi.
Iyo umuntu abuzwe irengero rero ibihinduka ni byinshi mu muryango na cane cane iyo ari serugo canke inarugo abuzwe irengero. Nkuko twabivuze mu ntangozo ya kino kiganiro turaza kurabira hamwe bikuru bikuru bihinduka mu rugo iyo umukenyezi yisanze ivyego buzima bw'urugo ari we wenyene bihagaze ko.
Ego Josine, naraganiriye n'umukenyezi Godbert Akizimana asigwa n'umumenyesha makuru Jean Bigirimana hano aratubwira ko mu minsi ya mbere biba bitoroshe ariko kubw'abana umuntu aragerageza kwifatafata.
Umukenyezi iyo ari kumwe yakiri kumwe n'umushinganawe wiwe ayumva ko afite umuntu ashobora gufashanya ingorane z'ubuzima mbere bakabiganiraho akumvura rero umurutse. Ariko iyo amubuze na cyane cyane akabuga irengero ibifasha uwo mukenyezi kugira ngo abandanye itunganya ubuzima bw'urugo nk'uko bikwiye, icya mbere ni ukubanza kwiyakira akumva ko nubwo abuze umugabo ubuzima butegerezwa gukomeza bukabandanya, akarera abana, agategura kazoza kabo. Icya kabiri ni ugukora, nubwo biba bitoroshe arondera uburyo bwose ashobora gukora kugira ngo abandanye atunga umuryango, akishura amafaranga y'inzu abana akabagaburira akabambika ibibayabaye, ariko akamenya ko nimba umugabo yahora amugurira igitenge cy'60,000 araheza akagura cy'20,000 kugira ngo ashobore gukomeza gutunga urugo rwiwe kuko serivisi zose z'urugo niwe ziba ziraho. Yego araheza akagabanya nyene akiyakira akumva ko adaheranwa n'ibyabaye, akamenya ko ategerezwa gutegura kazoza ubuzima bugakomeza, atangira ubuzima bushashe ntibiba byoroshe ariko agakomeza ubuzima bukabandanya.
Iki kintu avuze numva gikomeye cyane kuko nibaza na cyane cyane nko ku mukenyezi aba bise abana ategerezwa kumenya yuko ubuzima bubandanya. Ubuzima burabandanya nubwo umugabo yoba atagihari, ariko akantu yavuze ati giturumbuka kugenda giturumbuka ubuzima abandanya mugabo biba bigoye kubera umuntu waba yagiye giturumbuka umuntu wagwaje umuntu wagize iki umva biragoye
ngo biragoye cyane kuko ibazeje azi ari nk'umuntu mwamusanzwe mumenyereye gusangira saa sita avuye ku murimo agataha muri pause mugasangira saa sita imbere yuko asubira ku kazi kiba tamishyoze muwo munsi uba wamusezeye mu gitondo aragiye dai ugira umunsi mwiza ukarindira amasa gahera ukabura uhera telefone yiwe ntisubire no gupasa ugahamagara wapi none muri ico gihe ntumenya no witura wewe nyina kukanyura menya kuca wiyaranje kintu cyose nico umugabo yarakora ukiba ko ukaba umugabo no mugore mu nzu ariko by'ukuri jemba numva umukenyezi ashoboye kubibamwo umufasha wiwe akabugira irengero agashobora kubandanya ubuzima aba yaragize ingufu zidasanzwe
burya uwopfuma ubona uhanzu wawe ukavuga uti tuvuge nk'iyo yoba yanagize accident yagize iki kwavuga uti mugabo kanaka byaraheze uturamuhanze turamusezeye ukabona n'ico kiziga mugabo urumva umuntu utabonye n'ikiziga uguma mu mutwe wawe wibaza uti mbega ntiyo bagihari mbega ari mubi ubwo ntari ntarahantu amerewe nabi no kushora kujeha iyo ntuzenya muri wewe hamukacumenya no kujeho rugo gukurikirana ibintu byose mu gihe hoho rero abari we yaramenyereye gubikurikirana byose bica biba
aho rero naho bagikangira ndio nabakenyezi baba bishaje urugo muhira bakara abana bakurikirana abana akabari bamenya ko bagiye ku ishure bagiye biteguye bafunguye ibyo akabari babikurikirana muhira wewe atamurimo ajako uyu mudama akabari mu nzu wewe atamurimo ajako ari umugabo yabikoje gukora guca ayo mafaranga umuryango muri aho kanya kugira tangure ubuzima kumenya gusaba akazi kumenya kukarondera kumenya gucanya amafaranga
nibaza ko ari vyo ngaha umukenyezi Godebert ariho aca bivuga ati iyo umukenyezi bimunaniye kwakira iyo mpinduka ibibaye mu muryango avuga ati bica bigira rero ingaruka mbi na cane cane kubana reka naho nyene tusubire tumwumviriza
hari abakenyezi borosha ubuzima bakama babona ko ibikuru bikuru byerekeye ubuzima bw'urugo yego umugabo iyo bishitse umushinga ntahe wiwe akabugwa irengero nkurikize ku magara yiwe twavuga nko kuri sante mentale mu gihe yisanze byose bihagaze kuri we na cane cane mu gutunganya ubuzima bw'urugo ishambere aragira ihahamuka akumva ko birangiye ubuzima buhagaze nta kindi yashobora gukora kandi iyo yahamutse arabyandukiza n'abana ukashobora kuja mu nzu akiyugarana abana ntibamubone bakagumana ibibazo cyangwa akamari kurira bigatuma abana nabo bagumana agahinda ko kubura papa wabo nako kubona mama wabo nawe akumana ibyo bibazo kumva ibibazo biba bitandukiriye urugo rwose ntaba afite intege zo kugira ngo atinge niyumvire nje kurondera kugira ngo ubuzima bukomeze ikindi nta nguvu afise zo kuvuga ati reka nje kurondera nyine niyumvire kazoza biwaguma abona kahise bimwe byamushikira ibyo rero bigatuma urugo rumererwa nabi ugasanga n'imitungo umugabo yasize iri gusanzara umva byose ni ingaruka ku buzima bw'abana ni ingaruka ku rugo ndetse bigira ingaruka mbi cyane yego naba ariko yiyumvira kazoza k'imbere ngo atangire ubuzima bushasha kumva bimugarukaho ku buzima bwiwe ndetse n'ubw'abana n'umuryango wose.
Nadine Niyongabo umuhinga mu bijanye n'imibereho y'abantu aratubwira ko umuntu nk'uwo mu minsi ya mbere abakeneye cyane cyane bamuba hafi inshuti abagenzi n'abaryango.
Mu Kirundi baravuga ngo umugabo ni nkingi y'urugo. Hari nk'imirimo usanga mu rugo yihariye abagabo utanga nk'uturorero nk'iy'amatara itara ryazigiye guhindura ampule irobine irava kuyikora igitanda cavunitse kumenya tereka ndondera umuntu iki hari utuntu dusanga bikora abagabo umufise muri uwo muryango nk'imodoka kuvuga ati kuraba nivo y'amazi ahagera kumenya ati iki kirapfuye kigipfuye ku modoka kumenya tuje muri garage kuyikoresha hari ibintu usanga bikora umugabo hari kaba n'ibindi bikora umugore iyo mufise umufasha rero rero umuntu abigufashamwo uri umukenyezi mwicara mukaganira mukiga imigambi yoteza imbere urugo mukiga kucerekeye kurera abana uburezi bw'abana bwiza gukora amaproje kuvuga ati n'igiki twokora kiduteza imbere aba ari ibintu nziza cyane aba ari ibintu biha umukenyezi novuga ngo une certaine stabilité akumva ashigikiwe iyo bishitse rero akabura uwo mufasha wiwe akabura uwo mushinga nawe wiwe iyo nkingi y'umuryango cyane cyane urupfu ruturumbuka ntiwamugwajije ntiwarose umwanya wo kumusezera ntiwarose umwanya wo kumugwaza ntiwarose umwanya wo muganira ibyo byose birahungabanya cyane umukenyezi ugasanga ni nk'agapande ko mu mubiri we yobabuze kuba kamuvuyemo umugore akigunga ugasanga n'abana ntabitayeho aracababaje cyane n'ubwo rufu rwo mushinga ntahe wiwe icyo gihe umukenyezi abakeneye abantu bamwitaho cyane abantu bo muri famiye umuryango inshuti abagenzi nimba yakora abantu bakorana guma bamuba hafi bakagerageza basi kuba muri cha kibanza cha wa muntu abuze kugira ntigunge wenyine ngo gume wenyine muri iyo nzu yahora abana n'uwo mushinga ntahe wiwe ikintu cyose kimwibutsa we ugasanga arahungabanye ikintu rero abakeneye uwo mukenyezi cya mbere ni sutya ni kumva ari kumwe n'umuntu nk'uko nabivuze
Nkuko Nadina bivuze umuryango yaba uw'umukenyezi canke kuri kote y'umugabo umuryango urafise uruhara runini nya kugira ngo bafashe uwo mukenyezi ashobore kubona yuko ashobora kubandanya ubuzima bakamuba hafi nk'imisi ya mbere canke amezi ya mbere bakagenda baramuba hafi bamufasha akanakari ya kugira abanze amenyere kuko bwa mbere biragoye kwakira mu mutwe jebo ndabigoye kwakira mu mutwe urumva aramutse yisanze ari wenyene ntaronke abamuba hafi inshuti yabagenzi kingirani hamwe n'umuntu wo kumva ngo yageze aho asara canke agahungabana gose mu mutwe wiwe
ego ego dicake cyane ico gihe nyene barusanganya umuntu mufashanya uramufise n'umuntu araho ni niyo sutya yawe no muntu niwe nkingi y'umuryango nkuko abivuga Nadine niwe nkingi y'umuryango niwe ikintu ramwitura ukakimubwira cyari kikubabaje bariko mu mwanya giye gucyo akabugirengera icyo kivida siga uwo cyo kibanza hasiga nta muntu agisubiramwo wewe afisubira kwiyumvira kubaho akibako mbega ibyo bintu byose ashobora kwiyumvira arasanzwe asangira n'umugabo icamubwira akamubakiye we kose ari akabwira umugabo uwo mwanya ibyo bintu byose byo bari basangiye ibyo bategura muri kazoza birasubira kugora kugira asubire kumenyera mbega ubu umugabo si hari ushobora no kuba kwisangangira aho banzoka ugasanga kumubwira ngo sampamagare nako kibuka ko telefone yiwe yarabuze ntanakime nta kuntu mutora birabanza bikagora mu minsi ya mbere by'ukuri mba numva arakinana cyane umuryango bagakinana nabo bagenzi bakamuha hafi kugira ashobore kugenda amenyera nk'uko bivuze ejo zi akagenda amenyera ubuzima bushasha atanguye aki gutwo tuntu atarasanzwe akurikirana
hari uwonzi vyashikiye nawe nyene asanganye n'umugabo urumva bamutwaye arabura kurengero vyari bigoye cyane yuko umubwira ngo donc umugabo ko waza kumubwira ngo umugabo ntagi hari yapfuye ndaba bigoye uravye vyari bigoye kuri we kwakira kuko yaramaze n'igihe kinini inyaguma abwira abantu ngo azogaruka no kubibwira abana kugira abana nabo nyene bumve yuko papa wabo atazogaruka
sikintu coroshe
mugabo urumva mu gihe na mama wabo atavyakiriye atabanje kwakira urumva yumva kubana hoho bica bibindi bindi urumva ni ibintu biba bigoye numva twobanza kumviriza Godebert atugira inge ingorane we yagize yagiye aragira aho Jean Bigirimana aburi wirengero tumwumvirize atugira ingorane zijanye ubwa mbere n'uburyo yagize
kina cyanyoze cyane muhanje atagihari ano kwigisha abana kabisa no kuja kurondera inzu urumva nta bushobozi nari mfite bwo kubasha kwishyura inzu abana sinarengishewe kubishyurira nk'ubu bana baracya mu mikino itandukanye akabishyurira amafaranga bakaja gukina umupira je ntabyo nashobora ntabyo ngishoboye n'ubu ntabyo nshoboye ari ibintu bimwe bimwe nyene ucure kugashira ku ruhande kuko ata bushobozi ubu gifite bwo kubikora abana bakiga mu mashuri abayabaye yego umuntu ashoboye kwishyuraho umuntu ntabagisho afite ubushobozi nyene bwo kubikora neza acagerageza agagabanya nyene ibishoboka yego nko gukina n'abana byo n'ibisanzwe umuntu nyine aragerageza akiha amahoro akagerageza gukina nabo yego no guteka nyine umuntu agateka kugira ngo babashe kubona ibyo barya iyo byabonetse ko hari n'igihe bibura ariko bakihangana kino cya mbere gikomera n'inzu kwishyura nyine amazi amatara ntibiba bicyoroshe biba bivangamye cyane yego umuntu acagerageza nk'ubu niba mwahora muba mu nzu izimbye ucagerageza ugashaka inzu ya make kugira ngo nyine ukomeze kubasha kubaho kwishyurira abana ishuri kwishyura inzu twabamo biba bikomeye cyane ntabwo biba byoroshe kurumva ukuboko kumwe kuriyaga ntigwimare uburyo
Kanye umukenyezi umwizigirwa nikiremesha mu muryango
menye umenyere mukobwa nibanga ntuzugira ugiye kwa mikara
umukenyezi umwizigirwa nikiremesha mu muryango
barira umukobwa nabonye imura
mukanya gaheze Godbert yarahejeje kutubwira ingorane yagize zijanye n'uburyo ubonaho aratubwira izindi ngorane yagize ariko zijanye n'imibereho ya buri munsi
ubisanzwe hari ibintu nyine umugabo wari uje gukora umugore ntabwo aba abyitaye nk'uko akoja kugira kure amafagitire y'amazi kurondera inzu uhageze nko kuyimuka cyangwa ukitarariza igihe kurihinduza igitanda kivunitse kubikoresha n'ibindi byinshi nyine umugabo ni waba yabibonye kera kako bari waje kubishaka kubirondera cyangwa kubihinduza ngore ntabwo babyitaye niyo mpamvu nanjye hari byanyuzuye nyine
nk'ugukoresha amadevuwari abana wumva babyitayeho kubakoresha imikino kurondera inzu byarangoye cyane ntabwo byari byoroshe ariko natebye ndamenyera ubungubu nta kibazo afite ndumva ameze neza ubu ikintu cyose nagikora numva nyine nta kintu ntashobora gukora byose narabaye adabute yego
nk'uko Godebert abivuze iyo umuntu atagihari ashobora kuba birashobora no gushika tuvuge ibyo byo kubirengera atari n'ivyo agashobora kuba adahari atari hafi ashobora kuba yaragiye mu mahanga ashobora kuba yaraduze ruguru ashobora kuba ari mu yindi ntara ugasanga hariho ibintu bihinduka urumva je ndafise umugenzi iyo yigeze kumbwira ati je ibyo bintu byo gukora ukaba wamenye ukamenya utuntu twose akanye nimba akanye gapfuye urafise umuplombye uri buhamagare wewe directum ati je bivyo nyene ntibibaho umva ikintu cyose je wenda abana nyene ngo nzomenya ngo habana ngo nobigisha ngo ndabashire ngo tuvuge nk'ubu ngo ishure ibyo ni decision fatwa n'umugabo inzu twofata mbega tureka twimukire ka tuje kuraba kurondera inzu uza guzunguruka rondera iyo nzu
n'umugabo
ibintu akambwiye ati n'ampure ivu ihindutse nk'uko ntuzenyaye ko arabivuga ati ampure nimba ari kicho no kutwokoresha mu nzu cyose ivyo vyati bije ati sinzi kubira sinzi kugira iki siho ndi
Ese ko nta coroshe kirimo namba frem. Mba numva jewe uko ndavyumva Jose ni ko ndavyumva jewe bose nti bataheza kuba bavyumva kimwe. Mba numva nyamara umukenyezi nawe yarakeneye kuba hari ibintu akeneye kumenya bijya byangombwa nyene bikenewe mu rugo akababizi kuko ubwo rugo ntirwababirida ntirwababiri hagati yabo imana gusa kubemera naho nyene. Ubwo rero ko ari rwababiri nta ntituterane umugabo arimenye ibi nanje nzomenye ibi oya byose bibe nyene bumva bivugirwe hamwe kandi bikoregwe hamwe biranafasha nubundi mu gihe nk'umuntu atabagihari nyene kumva zitandukanye nkuko ari ubivuze mu gihe umwe muri batabagihari kuko si numugore gusa aba umugabo ariwe yabuzwe irengero numugore arabugwe irengero muri ico gihe none umugabo nawe arasigara amenye iki umwana aramenye n'impunzu zibaho ziri ntamenya aho bitumbereye ntamenya ngo bega devare burya bahora bazikora gute bahora babitunganya gute y'amadevare a domicile kugira mu gitondo buce baja ku ishuri bitunganya ibyo atabizi atazi iyo bituma umutwe babirakenewe birakenewe umuntu wese abazikuntu byahora bigenda bikurikirana mu rugo amasaha gucya bihora bigenda gucya asanga pi kumuhinga mu bana bakaruhuka nimba bavuye ku ishuri bakaruhuka nimba ari saa imwe bakavyuka bakaraba utwo bakora nimba ari byo bari bafashanya n'abana bakabigisha ibikorwa byo mu nzu umugabo n'umugore bose bakamenya gahunda ko ziba zimeze mu zo mu nzu zo muhira ko bimeze
ahanye nkuko ubivuze asa nk'utwunganira Godebert avunira kaguha abakenyezi bigira sinda bibazwa bakamenya ko bategerezwa kwitaho ikintu cyose cege ubuzima bw'urugo rwiwe kuko ngo iyo bihindutse umugabo ntabakiri hafi biramufasha ntahungabane cyane ni nkuko twari duje kubivuga reka twumvirize
cyano hanura abakenyezi boroshye ubuzima bakama babona ko ibikuru bikuru byerekeye ubuzima bw'urugo byega umugabo wenyine bakamera ntataje bitaye cyano bahanura no kumenya ko urugo ari babiri nimba ushoboye kubona amafaranga y'inzu akayishura atabanje kurindira umugabo ngo niwe yishura ko ikintu cy'ambere kigoye mu rugo ni ukwishura amafaranga y'inzu niyabaye akoye cyane no kurondera rasyo z'abantu izo gufungura nabyo ni ikintu kigora mu rugo rero hari abagore bifata nk'ukumenga byose ni by'umugabo niwe akorera amafaranga bakabona yuko umugabo ariwe akwiye kwishyura inzu cyangwa se niwe yubaka inzu ibyo byose tukamenya ko n'umugore niwe wabishoboye ni gufashanya urugo ni babiri kuko ntubuzi niba muzorambana ubuzima bwanyu bwose rero no kumenyera gukora tugafashanya muri byose umuntu akamenya ko niba iki kintu umugabo atagishoboye reka jye umugore ngikore nshobore kugaburira abana uyu munsi niba yabuze amafaranga yo gusuma umugore akayarondera niba umugabo atagihembwa atagikora akazi umugore agashobora gukora ibyo byose umugabo yahora akora akabikora akishyura iyo nzu akagaburira abana akabagurira impuzu ndetse serivisi zose bakazifashanya cyo numva nabahanura
ego nkuko Godebert abivuze dusa nk'abariko barasozera kino kiganiro cacu nibaza yuko bikenewe yuko umugore canke umugabo kuko nkuko wabivuze nawe umugabo arashobora kubamba umugore arashobora kubugwa irengero kandi bihora bibatora tubibona urumva yaba umugore canke umugabo abuzwe irengero ubuzima bw'urugo rurahungabana cane ariko iyo aba ari umuntu aba yarazitayeho
akagenda
agenda arakurikirana ibintu byose yaba umugore akamenya yuko ategerezwa gukurikirana byose
n'ivyo
umugabo yaraje nawe rimwe na rimwe akavuga ati nanje ibintu bikora nanje ibintu gerageza nanje akavyimenyereza n'umugabo akamenya ati umugabo akavuga ati reka nanje nimenyereze nimenyereze ivyo ari byo byose mbare gukurikirana umwana mbare kugira iki no koza umwana kugira iki kuko none abari iburaya ntibasangira ibintu byo
mahanga ho ko ta muntu atamu yaya tamu ibyo byose umugore mugabo bose bari imenyereza n'umugabo ariga guteka tarabiza
rero c'est ça urumva rero ivyo byose nibaze yuko nuko gusa kenshi usanga imico y'ikirundi usanga amenganye ne hariho ivyagenewe umugore hariho ivyagenewe umugabo mugabo nibaze yuko ivyo bintu bikwiye kutwigisha tukabivamwo tukabivamwo tukamenya kuko urabona nkuko twabivuze kare twavuze tuti abantu bagera ku gihumbi nibo bamaze kugurengera umva namakamenshi cyane kandi mu mwanya muto mu gihe gito nico gituma nibaze yuko umuntu wese uretse nuko hoba hariho ababurwirengero urashaka kugira accident hari ikintu hari ibintu imfugi turumbuka ni nyinshi turabona ama hypertension turabona ibiki ugasanga umuntu aragiye mwari kumwe yarakomeye urumva nibaze yuko ico gihe rero twese umuntu wese afise urugo yovuga ati je ntegerezwa kubikurikirana byose yaba ivyo umugabo ndumugore ndabikurikirana yaba ivyo umugore ari umugabo abikurikirana ego
yego cyane Jose icuvuze nico pe umugore cyangwa umugabo bose bakurikirane ibirabo rugo ibirabo muryango babikorere hamwe umwe wese agire icamenya agire nka notion y'icu umugore yarasanzwe ajejwe mu nzu mu rugo kugira batabi badatererana nyene umwe akabari ngo yo ya ashwi mama bivyo no mugaba biraba ariko umugabo nyene ntumenya igihe mu marana ubuzima nikati ihabwa nyene uko rero no kuvuga ko abirakenewe ku umwe muri uwo muryango bose umwe wese amenya icyo umugabo akora umugabo akamenya icyo umukenyezi wiwe akora bagafashanya kuko numufasha wiwe nanone
kubwo yose siko kuyamara kino kiganiro cacu ni ngaha kiciye kirangirira tukaba dushimiye abaterereye nabo akaba ari Godebert Akizimana mukenyezi wa Jean Bigirimana mumenyesha makuru y'ikinyamakuru iwacu yabuzwe irengero kuva itariki 22 ukwezi kwindwi umwaka w'2016 hamwe na Nadine niyo ngabo nabo nyine turamushimiye n'umuhinga mu bijanye n'imibereho y'abantu
nanje sinoreka gushimira namwe mwese mwari ko mura dutega yompi shimire kandi na Jospend Uwimana yadufashije mu buhinga bw'ivyuma ndabibutse ko kino kiganiro mugitegurirwa na Radio Inzamba ifadikanije na Television Renaissance mukaba mwagishikirwe na jewe nyene Olivia Gakima umumenyesha makuru wa Television Renaissance ifadikanije na Josine Kadze umumenyesha makuru wa Radio Inzamba naho ubutaha
cari kiganiro yaga mukenyezi mutegurirwa na Radio Inzamba ifadikanije na Television Renaissance.